Aja kwereka ushinga amateka umugambi kugira abawemeze nkuko amateka biteganya mushinga nganje yajejwa magara y'abantu yasiguye kwa ningira kamaro cyane muganga atazende ku mana
urero muri no mugambi urimo novuga ama projet ara tatatu wakira Samsung ikiye voza abana n'abakenyezi bibungenze nabibaruka aharimo amafaranga miliyoni 45 hakaba n'undi mugambi wo gushikira abene gihugu ikemoramesha kya kugira ngo nabo nyene bakurikirane iby'amagara ya bene gihugu uno mugambi naho nyene hari miliyoni 4 n'ibice bitandatu z'amadolari uyu mugambi ugizwe n'imiliyoni 46 n'ibice 4 igice kinini murumva neza yuko ari gushigikira kuvuza abana hamwe n'abakenyezi bibaruka nuko twazanye umugambi kugira ngo nkuko bisabwa n'amategeko banyakuba bashinga amateka bitore n'abanyagihugu bashobore kuhezagira hanyuma hazobe ratification ikunde amahera ashobore kuza aje gufasha kuko itikanijwe yuko nk'amafakture ya gratuite yo mu kwezi kwa gatanu kuturimo kwa gatandatu n'amezi akurikira ari umugambi uzoheza ukariha amafakture
ariko umugambi nubwo batowe n'abanyagihugu bawemeje hari aberekanya amakenga nk'umubyeyi Jokisha Chantal akeneye ko atadukingirizo twohabwa urwaruka ku buntu
ndashaka mbaze ko resentre des jeunes ou amis des jeunes zuba zirimwo kugira ngo zibe renforce nongera ndamuvunira akagohe ku ma service bahanda ces centres twumvise abantu bashikiriza ko uba baronswa ufuko kandi tuzi kugwaruka by'ukuri ko bigishe ngakwihangara cyo twabasansibiriza ukundi
Beninga nishimwe nabasanga umugambi ukuye gutunganywa neza kurusha ubweza habawugenewe baronswa n'imiti atari gusuzumwa byonyene
aho duherereye turabona ko hariho abana bavugwa n'abakenyezi bakibaruka ku buntu ariko hakaba hariho imiti babandikira ugasanga ntibayironse bikaba ngombwa yuko bayiriha kandi tuzi ko bategerezwa kwironka ku buntu twagomba rero tubaze umushikiranganji ko hariho imiti yandikiwe ko baronka n'iyindi badashobora kuronka
umwitwara ariko wa mushinga amateka nishimwe n'abakenyezi batari bake nk'aba bo mu ntara ya Bubanza mu Burengero barawushimangira
utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi nuko twe bwaho karusho none koko boneke miyo miti ko makomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nuko umuntu avugwa ku mafaranga
kuvugwa ku buntu n'ukubereka ku buntu
kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravugwa ku buntu zawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ntakora ndaje byarashikeye ejo bundi mu kuhezi kuhezi kwa kabiri nafite kibazo mugabo nti cyabuje ko bambira ngo nta miti hari ngo waje utevye nta kundi abaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze naye mutsengiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vyubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurira haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuzeco kugira bakukurikirane neza abuturushe yari yadutanze n'ukuri abushira mu ngiro ne bari ngorane ntibazi ico bajejo mu majambo make
bede nyandwi bararushinga cyane ni gwizana najya abantu mu Burundi hejuru y'abanyagihugu bataronse imiti uko byarebwirijwe
jewe ndashaka kubazanya kuba kwa mushikira nganje ko izi fashanyo aya masezerano atoba yaragerageje gukora umugambi wa planning familial ndakunda kurira niyo hagati mu gihugu hari niho mba kiretse ngundi bujumbura umugambi wo kugabanya umurindi wo kurondoka umengo ntabwo ukomeye gose hari ahantu je mpora nibaza ibibazo iyo ngiye iyo mu mavuriro iyo muri interior umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronka imiti mugabo akamubwira bati uyu muti ntawuriho uyu muti ntawuriho uyu muti ntawuriho
umushikiranganje ndi kumana arahumuriza kutunenge tugiye gukosorwa
uko twe turiha ibyo baba bakoreye abene gihugu birashika rero cyukuri umuti ukabura igihe hari umwene gihugu rero yawiguriye ntibawurihisha koreta isubiza ibyo baba bakoreye abo bantu bafite iyo asiranse bavuga abari imana muri munsi y'imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka mugabo iyo umuntu ashoboye kwirihira nta kundi twayamusubiza kuko nabaye abafashije leta mugabo twe tuzokora ibishoboka kugira ngo imiti nyinshi ishoboka ibiri mu mavuriro kugira ngo izi ngorane zigenda ziraboneka hirya no hino zigabanuke
kuva mu 2006 Burundi bwashyizeho umugambi wo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu ariko muri iyi myaka 15 ishize ishyirwa mu ngiro ryawo n'ubu riracahura n'inzitizi zaturutse ku izingama ry'igisata c'amagara y'abantu ryatewe n'imyaka itari mike ico gihugu camaze mu ndyane eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.